ni Radio Ijwi ya Amerika. Radishwe cya Amerika samiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kenyarwanda mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu muri kumwe nanje Oriane itanga ishaka makuru yo kuri no saha. Umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yarayagenwe na President Evariste Ndayishimiye n'abakenguza amateka mu masaha aheze ahejeje kurahira mu mabanga yiwe mashasha. Abiheza politike y'u Burundi bavuga ko byakozwe biciye mu mategeko, ariko bizera ko abayobozi bandi bashasha bagiye gushingwa bazozana akanovera mu ntwaro y'igihugu.
Ni ibintu bisanzwe rero yuko abategetsi bamwe bamwe y'igihugu bahindurwa na cyane cyane mu gihe yabiha uburenganzira ukuri igihugu byo kubahindura.
Uyo ni Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem rihamagarira Abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama. Muri kumubandanya kumviza Radio ya Amerika samiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, amakuru yo kuri no saha tugiye kuyabashikiriza ahanini yerekeye ingingo ya Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yo kugena umushikiranganji wa mbere mushasha. Nuko tubabwiye rero mukanya Gervais Ndirakobuca yahora ari umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati n'iterambere ry'amakomine, niwe umushikiranganji wa mbere mushasha w'u Burundi. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Eloge Burikaneza arabidushikiriza.
Tumwemeje ijana kwijana.
Gervais Ndirakobuca azwi ku kazina k'ubuhizi kandi akugarika yemejwe n'abashingamateka bose bari bitavye n'abatumwe uko bari 113. Nta mvo mukuru n'amashingamateka Daniel Gerard Ndabirabe yatanze zatumye President Ndayishimiye ashima guhindura umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni bari bamaranye imyaka ibiri ku isonga ry'u Burundi inyuma yo kwimikwa gihutihuti bitewe n'urupfu giturumbuka rwanya kwigendera President Pierre Nkurunziza. Ariko yabwiye ujejwe guharura amajwi mu nama nshingamateka kumenyesha niba amategeko yubahirijwe canke yatakurikijwe, maze asigura ko ivyakozwe vyisunze bwirizwa nshingiro.
Ategeza kwemezwa n'abashingamateka 63 kandidatira y'umushikiranganji wa mbere yemejwe n'abashingamateka 113.
Ekana gatondwa sa mukuru mugambwe senere utavuga rumwe n'ubutegetsi asanzwe ari umushingamateka asanga atamategeko yaho nyanzwe. Rwasa twari umugambwe wa kabiri waronse amajwi menshi mu matora y'ihumbi 2020 yifuza ko leta nshasha yojamwo n'indi migambwe na rwiwe udasigaye inyuma. Nayo icatumye President Eva kubura Alain Guillaume Bunyoni kitavuzwe umukuru wa senere arakinuganuga.
Tugize iminsi twese twumva umukuru w'igihugu yidoga yuko muri leta yiwe hari abanebwe abantu badashoboye bitwara uko bishaki. Mu bisanzwe umushikiranganji wa mbere niwe abwiriza guca abikorera akazi. Kugera umushikiranganji wa mbere byamugoye, umukuru w'igihugu akabona kugure umwanya uri kuramureka bifashisha inzego zijejwe amategeko n'amashinga amateka na ngenga z'amateka. Je ndumva yuko ari ibintu bisanzwe.
Uko biri kose kiboneka ni uko Gervais Ndirakobuca yari afise umuhezagiro wa Sende DFDD w'umugambwe uri ku butegetsi, umwe mu bagize inama y'inararibonye zawo ku gihe kirekire akaba n'umushingamateka Zeno Ndaruvukanye yavyerekaniye mu vyo yavuze ko ata mwanya wo guta bigora mu kumutora.
Baduhaye izina approbation ntibaduhaye izina kugira ngo dutore.
Ego nicyo tubigenza gute?
Niko twabigenza, niko twemeza izina baduhaye. Nta tablo ikenewe, nta matora akenewe, turemeza.
Dukoma amashi.
Yego.
Nimuvuge kimwe dukoma amashi. Ah.
Imbere yuko aja kurahira mu nama nshingamateka ku muhingamo wa kuri uyu wa gatatu, Bwana Jacobuca yabanje kugenwa na Perezida yongera yemezwa n'inama nkenguza amateka.
Imbere y'Imana mushobora byose y'umukuru w'igihugu, inama nshingamateka n'inama nkenguza amateka, jewe Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'Abarundi kwibwirizwa nshingiro rya Repubulika y'u Burundi, ndiyemeje kurwanya ibyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazi na muntu.
Gervais Ndirakobuca abaye umushikiranganji wa mbere ku nshuro ya mbere aturuka mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushiburengero bw'u Burundi. aroye mu mabanga akiri mu bihano by'umwe bwa Buraya bizorangira mu kwezi kwa 10 kubuza bigashobora kongerwa ikiringo cy'umwaka wisubiriza kuko izongerewe umwaka uheze kwa 18 kwa 10 yari yamaze kuba umushikiranganje umujyango w'umwe bwa Buraya mwikeka ko kuba yarakoze ibyaha birimo guhohotera ikiremwa muntu 2015 ubugihe abatavuga no gutegetsa ibwanya kwigendera nkuru nziza baje mu myerekano yo kurwanya ikindi kiringo ciwe cyateye imari yagafata kirangije ntawuze ni umwe bwa Buraya buzoho umutezurira nkuko leta zunze ubumwe za Amerika zabikoze umwaka uheze mu gukora ibihano kuri Bunyoni yari yarifatiwe umwaka nyene yikekwa ko bene ivyo vyaha ibogozi wa Jarenge yome Bunyoni yibukije ikurwa n'ifungwa vya Hussein Rajab mu mwaka w'2007 ico gihe uwo mugabo yari umukuru w'umugambwe Sende DFDD yaravuga ariko ijana hakaba hari abavuga ko umuhisi perezida Nkurunziza ubwiwe yamuteka ivyakora nk'uko n'ubu vyavugwa ko perezida Ndayishimiye atokubahuka gukora ikintu Bunyoni yatifuza canke atemeje kuva umugambwe Sende DFDD wahoze yari umuhari w'inyeshamba z'abahuturoye ku butegetsi mu 2005 nyuma y'amasezerano ya Arusha iyi ni imwe mu ngingo zikomeye zifatiwe abategetsi bakomeye bawukomokamwo bo ku rwego rwa generali nyuma y'abafunzwe n'abahunze bagizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu 2015 Bunyoni yabogojwe yatigeze abonyoza ikirenge ku kirimba cyagenewe umushikiranganji wa mbere akaba yari yaranse kuja kuhaba arutisha ikirimba ciwe bwite yubakiye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura umwitsi cyize bano mutambukanye wiwe babonetse mu ishengero rya Protestant bashima Imana kuvyo cy'u Amerika rikesha aburyizeye baraho mukenyezi wiwe yavuze ko yiteze igitangaza kubera yaheruka gusengera aho hantu umugabo warumushikanganje asanzwe akaba hagarutse ari umukuru wa leta amaze agira ati nibiri imbere turavyiteze atagihindutse leta nshasha iramenyekana mu masaha ari munsi ya 24 yaza nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabibwiye Eloge uri kaneza ijwi rya Amerika
urakoze Eloge Gervain Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere w'Uburundi n'umuntu ki
General de Police Gervain Ndirakobuca w'imyaka 52 y'amavuko yahoze ari umurwanyi w'umuhari Sende DFDD yavukiye ku mutumba wa Kibaya uri muri zone Ndora commune Bukinanyana y'intara ya Cibitoke yize amashure mato yiwe muri commune ya Gihanga iri mu ntara ya Bubanza ikabihana urubibe na Cibitoke avukamwo igice ca mbere ca yisumbuye aja kukibandaniriza ku ishure ryisumbuye ryo mu ntara ya Cibitoke ica kabiri naco acigira ku gisumbuye ryo muri quartier ya Ngagara i Bujumbura inyuma yaho yagiye kuri kaminuza nkuru y'igihugu mu gisata ca shimi ariko ico gisata ni yakiminujemwo kuko mu 1993 intambara imaze kwaduka mu Burundi yahisemo gufata umuheto aja mu ishamba kurwanya ubutegetsi bw'ico gihe mu barwanyi basangiye urugamba ko mu ishamba harimo president Evariste Ndayishimiye umuhisi Petero Nkurunziza yahoze ari president w'igihugu cy'u Burundi na Alain Guillaume Bunyoni asubiriye akiri mu ishamba ku rugamba Ndirakobuca bamutazira ndakugarika ijwi rya Amerika ryabajije umwe mu bo basangiye urugamba igituma baramutaziriye ako kazina kanda kugarika nawe yishuragira ati ndakugarika bisigura ndakwica atakinya na kazina twamuhaye bivuye kunyifato yarafise tukirwana General de Police Ndirakobuca batazira ndakugarika amaze kuzezeshwa amabanga atari make mu gihugu cy'u Burundi muri yo harimo ayatandukanye yo mu buyobozi bw'igipolisi cy'u Burundi umuyobozi mukuru w'ibiro bijejwe iperereza n'umushikiranganje ajeje ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere ry'amakomune n'umutekano izina giwe ryakunze kuza kenshi mu madosi arimo ayabicwa n'abanyuruzwa no guhangana bikomeye n'abakora imyerekano mu 2015 tanu byamiriza manda ya gatatu y'umuhisi Petero Nkurunziza Ndirakobuca ari ku rutonde rw'abategetsi umwe bwa Buraya na Amerika vyafatiye ibihano bibagiriza ubwicanyi n'andi mabi ugo rutonde rw'abafatiwe ibihano na Alain Guillaume Bunyoni avuye mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere w'u Burundi inyuma y'imyaka ibiri ari muri ico kibanza aruriko
None igihagararo n'ijunja vya Ndirakobuca bingana gute mu mugambwe uri ku butegetsi Sende DFDD
Ako kabazo ijwi rya Amerika ryakabajije umugumya banga yahoze ari mu bimbere muri uwo mugambwe hama yishura ati ndakugarika ryamiregereye abafata ingingo sikomakomeye mu mugambwe ariko kugera mu 2017 sinovuga ko yari mu bavuga ntigijane ashima kwiyegereza ubufisi ubutegetsi n'ubushobozi gusumba abandi ikindi aragamburukira cyane uba amubereye sebuja muvyakazi n'umuntu afata ingingo ariko rimwe na rimwe zikaba ingingo gihuti huti. Nyubuka ko muri kahise hari umuntu yigeze kwishira ko amapingu kandi bitari mu byo yarajejwe. Ntatinya rero gufata ingingo naho yo binyuranye n'amategeko. Mu kuvuga adududurira ko adatinya. Migake Gervain Ndirakobuca aboneka ariko aramwenyura. Abamuzi yamara babwijwe ya Amerika ko ari umuntu atera inkuru atebura cyane kandi akazitwenga kumwe n'abandi abazitera. Ndakugarika asubiriye Alain Guillaume Bunyoni akunze kuboneka ku mbuga ngurukana bumenyi ari mu mazu yiwe y'agaciro kanini aha utuganuke tw'agaciro kanini umutambukanyi wiwe turimo amamodoka azimvye aceza umuziki na madamu wiwe biyambariye amahuzu biboneka kwa zimvye. Ijwi rya Amerika ryabajije umuzi mu ishamba riti Ndirakobuca umufuko wiwe ntiwifashe nk'uwa Bunyoni canke n'ukwicisha bugufi nawe ari ku murongo umwe na Bunyoni mu by'umufuko ko ataboneka asayangana ku mugaragaro nka Bunyoni asubiriye nawe yishura ko naho Ndirakobuca ivya politiki abivugira hejuru atarya umunwa ivyo butunzi bwiwe bitofa kumenywa n'uwari we wese. Akabandanya agira ati gusa arabufise ubwo butunzi kuko burya kuva kera ari mu budandaji bw'inzahabu buca mu nzira zinyuranye n'amategeko. Ahariko bumenya ko Bunyoni naho ubutunzi bwiwe atabuhisha muri politiki avuga make ku mugaragaro ayavuga arayitondera. Abagabo rero babiri naho batandukaniye. Gervain Ndirakobuca agiye kumushikira nganje wa mbere w'u Burundi arubatse. Afise abana indwi bagizwe n'abakobwa bane n'abahungu batatu. Hagataho naho twavuze ko mu 1993 yataye ishure akaja mu ishamba amaze kuva muri iryo shamba yamazemo imyaka itari mike yarasubiye ku ntebe y'ishure aja kuminuriza kuri kaminuza ya Espoir d'Afrique iri Bujumbura mu Burundi. Muri iyo kaminuza akaba yahavanye impamyabushobozi mu 2013 mu gisata c'amategeko.
Urakoze Diane nene na haswe. Inzego z'umutekano y'ipolisi y'Inyamiramabi zahinduwe mu gihugu cyose hahinduwe kandi abajejwe ububiko bw'ibigwanisho mu gipolisi bamwe muri izo nzego bemeza ko abahinduwe hari abari bashigikiye uwahora ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni nawe nyene yakuwe mu mabanga yiwe. Umukuru w'igihugu yaramaze iminsi avuga ko hari abashaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Inkuru ya Pierre Claver Nyonkuru.
Inzego zitatu zikomeye mu gucungira umutekano w'igihugu nizo zahinduriwe abayobozi. Izo nazo ni igipolisi gicungera umutekano kigafata n'abantu bibaye ngombwa Inyamiramabi zifunga abantu hamwe n'igipolisi kijejwe binjira n'abasohoka mu gihugu canke mu ntara. Guhera mu gisagara ca Bujumbura hari ingoro y'umukuru w'igihugu abatwara izo nzego z'igipolisi bahinduriwe amabanga abagenywe nka bose n'amazina mashasha. Icongeye ko nuko agenywe ivyegera gusa icagira cutwara igipolisi i Bujumbura abaye Colonel de Police Manirakiza Ernest icagira cujejwe igipolisi kijejwe binjira n'abasohoka mu gisagara ca Bujumbura nawe yabaye umukenyezi Capitaine de Police Sibomana Marie Rose kumugwa mukuru wa politiki Gitega naho nyene byagenze gutyo. Izo nzego zitatu z'igipolisi zahinduriwe abazitwara. Abo bategetse batatu bahinduwe kandi mu ntara zitandukanye z'igihugu guhera ibubanza Bujumbura Rural Cibitoke Muramvya Mwaro Rugigi Kayanza Kirundo Ngozi Bururi Makamba Rumonge Rutana Cankuzo Karusi na Muyinga. Abandi bahinduwe n'abatwara amashuri y'igipolisi abatwara ububiko bw'ibigwanisho hamwe n'abatwara ibiro bitandukanye. Itegeko ryatewe ko umukono n'umushikiranganje w'intoragati mu gihugu n'umutekano Gervain Ndirakobuca imbere yuko agenwa mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere kuri uyu wa gatatu. Icyo bikoze mu gisirikare nta mutegetsi yahindutse. Twashatse kumenya icyo iyo ngingo isigura maze ijwi rya Amerika ribaza wahora ari intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi atashatse ko amazina yiwe ashigwa habona. Uwo yagize ati izo nizo nzego zikomeye kandi zifashe muntu ku mutekano w'agati mu gihugu. Yongeye ko ati abo umushikiranganje ashobora kugena n'ivyegera by'abatwara igipolisi mu ntara gusa, nayo utwara igipolisi mu ntara agenwa n'umushikiranganje wa mbere. Uyu nawe nta bubasha yaragifise kandi ntiyari kwemera kuko yarazi ko agira kugwe. Uwo yahoze mu gisirikare cy'u Burundi abona ko abagenywe bose ari ijisho ry'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje yahora ari umutekano ubu yabaye umushikiranganje wa mbere ubu yatubwiye kandi ko abagenywe ari mu ntumbero yo kuburizamwo umugambi wose mubi woshaka gushigwa mu ngiro n'uwakuwe mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere arengiyome bunyoni hameyoba agifise agashavu ubundi yahinduriwe amabanga ni General Gabriel Nizigama umuhanuzi mu bya gisivile mu biro kwa prezida uyu azwi nk'umwizigirwa kwa prezida Evariste Ndayishimiye kuko bava hamwe n'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare Prime Niyongabo mu ntara ya Muramvya ihanura ubibe na Gitega ahava prezida Ndayishimiye uyu Nizigama amakuru yo kwizera icyo bya Amerika rifise nuko yoba yasubirijwe kugira ngo agenwe mu mabanga y'umushikiranganje w'umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu ikibanza yabayemo imyaka itari mike ku ntwaro ya nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza umwe mubegereye umugambwe uri ku butegetsi yabwijwe ya Amerika ati ubukira panze umukuru w'igihugu ari kumwe na Ndirakobuca Prime Niyongabo na Gabriel Nizigama nankeka ko abashaka gutoba umugambwe w'iterambere tuzobirukana n'ababashigikiye bose. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaramaze imisi avuga ko hari abashaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Umuhinga mu by'amategeko na politike Janvier Bigirimana abona ko izo ngingo ni imvugo ya Perezida Ndayishimiye vyerekana uko inzego z'igihugu zihagaze.
Turabona ibintu vyankenerwa vyabuze igitoro, isukari, ibiyeri nibindi abantu bakenera mu buzima bwa misi yose kujuragiza abarundi. Ibi byose byerekana yuko mu nzego z'igihugu hariho ibitagenda neza. Iyo rero umukuru w'igihugu ariko aravuga mu migani kavuga yuko hariho abari kubagomba kumutembagaza, ibyo byose tubona yuko birimo amahinyo ashobora kuba hariho icyuka kitameze neza hagati y'abatwara igihugu ku rwego rwo hejuru. Twibaza ko yova mu gakerere akaraba icyo ibwirizwa shingiro n'amategeko arikomoka ko bimwemerera abarundi icyo bagomba ni umutekano no gutera imbere no kuronka icyo bafungura.
Bamwe mu banyamigambwe bemeza ko uwoshaka guhungabanya umutekano w'igihugu atokoroherwa. Gabriel Banza Witonde atwara umugambwe APDR yatangaje ko nabashaka kunaniza umukuru w'igihugu bakwiye gukomborwa bose.
Y'abantu bamenyereye gusasagura amatungo ya leta, abantu bamenyereye kujya ibiturire, hari abadandaza bamenye kwikika mu kiza kugira ngo biba bene gihugu, hari abantu baramenyereye kwinjiza ibintu batarisha amakori. Ibyo byose rero usanga aba bantu mwe nabo kugira ngo bashire ku murongo ari kibazo gikomeye. Mbere niho usanga kesho bari kubarananiza igihugu. Twebwe twaramaze kwinjira mu ntwaro ya demokarasi, twebwe rero twibaza yuko twashobora kuba hari abantu bashaka gutembagaza ubutegetsi yifuza gusubiza igihugu mu ihombi ngo turote twomwemerera, kuko abarundi twese kuhagurukira rimwe kumugwanya.
Amakuru ijwi rya Amerika rifise nuko umutekano wakajijwe bikomeye mu gisagara ca Bujumbura, Igitega no ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Pye Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Mu mugambwe CNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi bakiriye gute isubirizwa rya Alain Guillaume Bunyoni. Mugenzi wacu Diane Ninahazwe yabibajije umushingamateka Agatogwasa atwara uwo mugambwe.
Twebwe isubirizwa ryiwe twayakiriye nk'ibisanzwe turavye ibyari bimaze iminsi bivugwa n'umukuru w'igihugu, aho yasa n'uwutizera cane leta yiwe avuga ko irimwo abantu b'abanebwe abandi nabo ko batabishoboye. Amaze kuvuga gutyo umushikiranganji wa mbere nkuko ari we abajejwe leta yari kugira inguvu akagira icyo abwiye umukuru w'igihugu ati hindura uyu gira gutya. Yagaramunye umukuru w'igihugu yararavye abona byaratevye ahitamo kumukombo nuko rwe tubifata.
Uwo muvuga bitakunze kwahindurwa ni ndega honorable Gwasa.
Umukuru w'igihugu abivugira muri rusangi mugabo kumva yuko hari agahaze ubashikira nganje bagize leta. Kuvinya ngo n'uyu canje n'uri yabiragoye mugabo ikigaragara ni uko muri iyo myaka ibiri yose iyo leta irongowe na Bunyoni imaze nuko ata bintu bigaragara vyo vyarakozwe uvuga ati n'ibintu wozokwibukira ko icyo kiringo cy'intwaro na CNDD-FDD kuva muri 2020.
Abibaza naho ko ahubwo bavanywe muri ayo mabanga kubera ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi hari hawo yikeka bamwegereye mu mugambwe CNDD-FDD wabamufitiye umugambi wo kumuvana ku ntebe y'ubutegetsi nabo.
Ibyo byose byoshoboka mugabo kubera ko ari ibintu yavuga muri rusange yatatomoye tininaka umuntu yobifata nyene akafata yuko naho coba ari kimwe mu byotuma muhindura ahanini mije no vuga nti ko barukubera kumbure ivyo avuga yuko mu nama shikiranganje n'abanebwe harimo abatashoboye
mu kitegiki mwebwe mu nama shinga mateka kuri Gervais Ndirakobuca agiye kumushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi
biragoye kuvuga ngo umuntu yo kwitega igicanye kiriya kuri Ndirakobuca jere bagiye kuramuzwa inama shikiranganje ahanini je no vuga nti ico ahubwo twokebura Gervais Ndirakobuca na president Evariste nuko bosoma ibwirizwa shingiro ukuri bakareka kubohwa n'umugambwe bakakora bisuze ibwirizwa shingiro kuko ibwirizwa shingiro nta hantu na hamwe riha ububasha cyangwa uburenganzira umukuru w'igihugu cyanye umushikiranganje uwo ari we wese gukumira umurundi kumbo icanyiriye mugabo byaragaragaye yuko muri iyo nama shikiranganje yarirongoye na bunyoni yuko atari ubusenze DFDD cyazira yuko uronka amabanga muri leta nibabanze bahere ngaho bakosore
amaso muri ko murasaba ko yosoma neza ibwirizwa nshingiro kugira ngo ubutegetsi bube ico mwise gusangirwa na bose nayo maso ari mu butegetsi nta byinshi turabona birahinduka hagiye alangiyo me bunyoni ariko asubije na Gervais Ndirakobuca bari basanzwe bari muri leta imwe inguvu Ndirakobuca azoza na canke bafise kuganyu zisumba iza bunyoni canke ico bunyoni uba yarafise gisumbije nguvu sabuza ko ayo maso asoma neza igihe ubwirizwa nshingiro nkuko muvyivugiye mu mvugo yanyu nizahe zihagaze he icizere kikabaye
ayo maso ahanini yabiyananira kubona ibibereye kubera yuko asa nuko abigwa n'ikintu cyitwa umugambwe n'ishaka ry'umugambwe wabo ibyo rero nibyo babwirizwa kubanza icyo gitambara cyitwa umugambwe kibapfuka mu maso bagafata kumbura ingingo zitarizo nicyo babwirizwa kubanza kwikurako nibaguma baboshwe n'icyo gitambara cy'umugambwe nta kizohinduka kandi ibyo nabyo bizogira ingaruka mbi kuko igihugu ntikizo kugira gitera intambwe imbere.
Honorable Agathon Rwasa makuru acicikana ku mbuga ngurukana bumenyi ariko atanumwe arashobora kuronkera ibyemezo avuga ko Alangiyome Bunyoni ashobora gutabwa muri yompi umwanya n'umwanya yagiriza ibyaha bitandukanye birimo kunyonyeza amatungo ya leta n'ibyo kuba yoba yarahatse gukora iyo kudeta bavuga itanabaye ayo makuru arico muri ayumva ko gahuno habe
ku mbuga ngurukana bumenyi bandika byinshi bakavuga byinshi si uko abandika bose cyangwa bavuga baba ari abahinga y'ibyo baba ariko barandika cyangwa kuvuga mugabe cy'umuntu yofata n'uko igihe amategeko yokora agasanga kumbure hariho ibyo yobazwa numva ko byo bari ibintu bisanzwe byumvikana kuko n'umuntu nk'abandi arashaka gukora amakosa
Uburundi kandi no munsi Honorable Agathon Rwasa bwahinduye inzego zijeje umutekano igipolisi n'inyamiramavi mu gihugu cyose nibere ryayaze mu mugambwe uri ku butegetsi ryatumye haba nizo mpinduka mu gihugu cyose mu by'umutekano canke n'umutekano w'igihugu ushaka kurindwa gusumba uko bari
byose uko ari bibiri byose birashoboka kwibere ryoyaga nibisanzwe ko nabana b'abantu ko hobari mu buryo bwo gutunganya neza ibijanye n'umutekano naho nyene birashoboka n'ibintu bisanzwe yuko abajejwe uburere mu nzego z'umutekano bahindurwa igihe cyose bibaye ngombwa kumbo iyicanye kumbo iriya
Honorable Agathon Rwasa umushinga mateka mukaba munatwara umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi SNL twashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
ndabashimiye namwe
urakoze Diane Nina hazwe tukivuga ku ihindurwa ry'abategetsi bakomeye mu gihugu cy'u Burundi mu ishyirahamwe ridaharanira inyungu za politike bavyakiriye gute navuganye na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem rikangurira abarundi guhindura ingendo cyane cyane ku bijanye n'isesagurwa ry'amatungo y'igihugu natangwe ndamubaza uko abona ingingo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu guhindura umushikiranganje wa mbere
y'igihugu rero arafite uburenganzira bwo gushyiraho umushikiranganje mushasha ibyo ashingira y'imwemerera ndetse n'abandi bamwungirije gushyika uno munsi nta tegeko tubona umengo ryahonyowe dufata ko ari ibintu bisanzwe haba hasigaye kumenya nimba iyo ngingo ifashwe icituma haba akanovera gashasha mu byo abarundi biteze kuko uravye ibiharundi barimwe mu buzima bwa bwami isi yose ingware mu by'ubutunzi na cyane cyane mu bibereho zibabubugarije n'ubukene baguma babukenera inyishu yoza iborohereza kugira barayo ko butunganizwa muri zongorane
none nk'abayoboye ishirahamwe rikangurira abantu guhindura ingendo cane cane kubijanye n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ikugwa mu mabanga y'uwo mushikiranganje mukuru mubiha insiguro nk'iyo bari imwe mu ntambwe tuvuga za politike ya tolerance zero yobirikirashirwa mu ngiro
bose bino bivuga gucyo kuko igikugwa cy'umushikiranganje wa mbere utabonye abandi bashikiranganje bagira babanjeho ukaraba na politike nshasha igirije mu ngiro kuko ikintu tumaze kubona gitumye ibintu ngaha mu Burundi biguma uko bimeze amareta arakurikirana mugabo urabona neza ko ata programme yabayikara kukorirako programme nyene politiki guti reforme ziriko ziraja mu ngiro nizi urero turarindi je hamwe nobona nk'ubu iyo leta nshashije cyacyifuzo cuko abategetsi bose ba leta babanza kwerekana amatungo yabo imbere yuko baja mu mabanga no kwerekana bayavuyemo aho niho nucavuga nti inzira atanguye kuguruka
ibibazo by'ubutunzi murabikurikiranira hafi cyane akenshi abantu mu gihugu cy'u Burundi ibibazo by'ubukene by'ikena y'ibintu bimwe bimwe bikenewe mu buzima bwa misiso bw'abantu babihisano n'ikena ry'amafaranga y'agaciro hariho ababona yuko ahanini ahubwo nkuko umukuru w'igihugu akunze kubivuga muri iyi minsi ari abategetsi bamwe bamwe batariko bakorera neza igihugu ugasanga ahubwo nicyo kibazo mwe mubibona gute
erega namahari agaciro burakubera iki burakubera abategetsi babavyifashemo nabi hanyuma politiki y'igiterambere nirije mu ngiro igihugu nticizegwe n'amakungu anaya mahari agaciro agacabura burya naho bihagaze politiki yari imbi y'abategetsi ariko bakora nabi ni konsekansi ega n'iryo burage amafaranga y'agaciro riza kubera ubutegetsi bubi baruka ukora nabi ni konsekansi ni niyo ngaruka ya mbere ikifika kuko abategetsi bifatamo nabi byaterambere ntiriheza ngo riboneke kwa bimwe dushorera hanze mu mahanga ntiriheza ngo biboneke ubutunzi hari wabuko burasaba ikigira kabiri abafashe muri cyangwa binzi bitaye mu Burundi bacamo gatutse hajya nta politike nziza iyo ntibaheza ngo babizane harya kubura ibura ry'amafaranga y'agaciro ni hakurya ushobora kubona umuntu ku gihugu urajya kubura umuntu agwaye ugasanga aramenetse umutwe ugasanga arafise fievre mugabo imvo ibiri mu mubiri w'ibinge n'abagwaye nivyo rero no ku gihugu ubonye ibintu nk'ivyo haba hagwaye inge n'ivyintwaro na leadership bitunganije
Faustin Ndikumana arongoye ishiramu Parsem rikangurira abantu guhindura ingendo turagushimye ku kanyu hayi radijwe rya Amerika
urakoze
reka duhereze twumviriza ibyo abanyonyi bijwe rya Amerika bashikirije ku mbuga ngurukana bumenyi ya Reverend Ndayishimiye
Ubutumwa bugufi bwacishijwe ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Facebook y'Ijwi rya Amerika burerekana ibyiyumviro bitandukanye kwikugwaho cy'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi arengwa iyo me bunyoni duhereye ku butumwa bwa Saint-Forien Nkengurutse agira ati na Félicien ndiho kubgayo umushikiranganje w'ikigega ca leta ntumusige kuko atumvikana n'umushikiranganje Tade ajejwe abakozi ba leta mu mugambi wo guhuza imishahara Jean-Claude Hakizimana yongeye ko ati komiranya kuba wa president uto we ubwa kabiri uri ntwari uturabire mu bushikiranganje bw'akazi n'abakozi itangwa ry'akazi harimo akarenganyo niyuhire Mireyi nawe ati ingoma zo mwisi zamazigenda zikuranywa Jean de Dieu Hategekimana nawe agira ati ico novuga nuko bunyoni ahemukiye wari yamugiriye icizere akamugira umushikiranganje wa mbere yagiriwe icizere rero yibwira ko ari we byose namenye ko byose ari watowe n'abanyagihugu naho Victoire Manirambona yongera ko ati mbona byari bikwiye kwa kugwa aho tugereye Nzeyimana James Chrysostom mu butumwa yanditse yaje avuga ati aba bagabo nibumvikane bareke gucanamwo birinde guhemukira Burundi n'abarundi badahinzira umwansi Venaciza nawe yavuze kuwahawa amabanga mashasha yasubiriye bunyoni ati gusa nuwo yizeye amucungire hafi kuko nawe ne ntiyoroshe ariko kandi barajingitwa niyo nzima Lambert wabwira ati bunyoni ntabyo yarabereye na gato yarabikwiye numukozi abikwiye